Murumva ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro bya mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwe mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Eugenia Mukankusi ninjye uyoboye ibiganiro. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima, ikiganiro cy'amagara y'abantu mukira gitegurirwa mu Burundi. Naho guhereza 12 twabateguriye umuziki tubaye tubararitse. Dukomeza ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Urakoze cyane Eugenie Mukankusi, ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatandatu. Duhere amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Kenya, leta ya Kenya itangaza ko igiye kugara inkambi zibiri z'impunzi ziri muri icyo gihugu. Iyo ngingo igiye kugira ingaruka ku mpunzi zigera ku 400. Guverinoma yasohoye iryo tangazo ryo ku munsi wa gatanu ko iyo ngingo yafashwe ku mpamvu zo gukingira umutekano w'igihugu. Bavuze ku bw'ibyo igikorwa cyo kwakira impunzi kigiye guhagarara. Nubwo iryo tangazo ryasohowe rivuye ku mpapuro zibiri zuzuye, leta ntiyatomoye neza na neza ko iyo ngingo yari igamije guhagarika igikorwa cyo kwakira impunzi muri icyo gihugu. Yamara leta yarongeye kwivuga ko iyo ngingo igiye kugira ingaruka mbi ku mpunzi, yabandanyije isaba ko amakungu yogira ico akoze kugira izo ngaruka ntizibe nyinshi kuri izo mpunzi. Igihugu cya Kenya gisanzwe gifise impunzi zigera ku 600. Ibice bitatu kuri bine by'izo mpunzi n'abanyesomaliya, ikindi gice kinini kigizwe n'abanyesudani y'epfo. Uburusiya butangaza ko bwatunganije igikorwa cyo kongereza umwanya w'amasaha 72, kuvuga iminsi 3, ku masezerano yo gushyira ibigwanisho hasi ku ntambara iri mu gisagara cya Aleppo muri Siriya cyasenyaguwe. Ako karere kamaze igihe kagizwe n'intambara hagati y'abasirikare ba Siriya n'abaroberi. Iyo ntambara imaze guhitana abantu hafi 300,000. Intara makuru y'Abarusiya Interfax niyo yatangaje ko amasezerano ya mbere yo gushyira ibigwanisho hasi yamara iminsi 2 ikarangira kuri uno munsi wa gatandatu, yongereje ko ikindi kiringo bivuye ku ruhara rw'igihugu cy'Uburusiya. Iyo ntara makuru yavuze kandi ko ari umushikiranganji w'Uburusiya ajejwe kwivuna abansi yasohoye iryo tangazo yuko hafashwe ingingo yo guhagarika intambara ikindi kiringo cy'amasaha 72 mu karere k'uburaruko kitwa Latakia. Mu ndwi iheze niho Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya bari batangarije hamwe ko hafashwe ingingo yo gushyira ibigwanisho hasi mu karere ka Latakia no mu karere k'ikigwati cya Damascus kiri mu buseruko ahitwa Ghouta. Iyo ngingo yo gushyira ibigwanisho hasi muri utwo turere tubiri yari iyo kugira ingingo yari yafashwe mu kwezi kwa kabiri isaba ihagarikwa ry'intambara burundu ntigire icyo ishitse ko. John Kirby, umuvugizi w'ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu, yavuze ko bashimishijwe n'iyo ngingo yo kongereza ikindi kiringo cyo gushyira ibigwanisho hasi mu karere ka Aleppo kubera byatumye ubwicanyi buhagarara. Yongeye ko avuga ko Amerika yipfuza ku mutekano urushirizaho. Ibiro by'Abanyamerika bijejwe kugenduza ibirere ku isi bitangaza ko Korea yo mu buraruko ishobora kuba iri kuyitegurira kugira imyimenyerezo y'ibigwanisho ruhonyanganda vya nucleaire mu gihe ico gihugu c'intwaro ya gikomunist kiriko citegurira kugira inama y'umugambwe wacu uri ku butegetsi haciye imyaka myinshi. Site ya internet yitwa 38 North ikoreshwa na kaminuza yo muri Amerika yitwa John Hopkins itangaza ko ejo ku munsi wa gatanu amasanamu ya satellite ava hejuru y'ibirere vya Korea yo mu buraruko yerekana neza ko imyimenyerezo iriko irategurwa. Iyo site ivuga ko ayo masanamu yerekana imiduga ije mu karere gasanzwe atabikogwa bikoregwayo atari ivyo gutegura imyimenyerezo y'ibigwanisho vya nucleaire. Abategetsi ba Korea yo mu buraruko baragabishijwe yo mu bumanuko murantunga baragabishijwe mu gihe Korea yo mu buraruko yogira iyo myimenyerezo igira gatanu y'ibigwanisho vya nucleaire ijanye nayo manama y'umugambwe. Umutegetsi wa Korea yo mu buraruko Kim Jong-un yuguruje amanama y'umugambwe agira indwi ejo ku munsi wa gatanu ashimagiza imyimenyerezo y'ibigwanisho ruhonyanganda vya nucleaire na satellite barungitse mu kirere. yabwiye abategetsi ibihumbi n'ibihumbi yuko umugambi wabo w'ibigwanisho vya nuclear n'ivy'amamisile vyahesheje icubahiro ico gihugu cabo. Abajejwe kuzimya imiriro muri Canada babandanya guhangana n'imiriro myinshi cyane imaze gutuma abantu bagera ku 180 bahungishwa bagakugwa mu karere kitwa Alberta. Kuva mu ntango zindwi niho uwo muriro watangura, abapolisi n'abasirikare nibo bariko baraherekeza imiduga igera ku 500 iriko ihunga ihungisha abantu bava mu bice byasinzikajwe n'iyo miriro. Abo bantu bari barashizwe muri ako karere gahingurirwamo ibitoro kuva ku munsi wa kabiri. Abantu bagera ku 180 barinzwe gushigwa mu ndege.
Turamushimiye mugenzi wacu tugejeho amakuru avugwa ku isi, Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira.
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 Kira ni kiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Baramukije gwaruka namwebwe mwese bakunzi bibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Igabanuka ry'umwimbu w'uburimyi riragira ingaruka mbi ku magara y'abantu. Kuva mu mwaka w'2008 gushika mu 2014 abantu bagera ku 25,000 barapfa ku munsi ku isi bahitanywe n'ingorane zifatiye ku gufungura nabi, nk'uko bimenyeshwa n'igisata cya ONU citaho uburimyi ku isi FAO. Muri rusange ugufungura nabi kuratuma abantu bagwaragurika, abana bakaba bari mu mugwi w'abantu babangamirwa cyane no gufungura nabi. Ku bakiri mu nda ugufungura nabi kw'abavyeyi kuraba intandaro yo kuvuka hatageze canke bakavukana ingwara y'igisukari, nk'uko bimenyeshwa n'abashakashatsi bo muri kaminuza Harvard yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imiliyoni hafi zitatu z'abana bari munsi y'imyaka 5 barapfa buri mwaka ku isi. Ivyo biva ku kutaronka ibifungurwa birimwo vya nkenerwa bikwiye vy'umubiri, nk'uko ishirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS ribimenyesha. Tumenyeshe ko ingorane zijanye no gufungura nabi zibonekeza cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere, na cyane cyane ivyo musi bugaragwa bwa Sahara ahasanzwe haherereye u Burundi. Ica kane cimiliyoni 185 z'abantu bafise iyo ngorane ku isi bari muri uyo muce, nk'uko bimenyeshwa n'ishirahamwe ryitaho ibijanye no gufungura IFPRE byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cegeranyo cyaryo cyo mu mwaka w'2014. Atagikozwe Afrika izobikenye ibifungurwa ku rugero rw'ibice 87% mu mwaka w'2050, nk'uko bimenyeshwa n'ikinyamakuru cyandika ku rubuga ngurukana bumenyi Afrika Renewal cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'uko muvyumva mu kiganiro cyacu kira cuno munsi, turabira hamwe ibijanye n'igabanuka ry'umwimbu hamwe n'ingaruka ku magara y'abantu. Kuri mikro muri kumwe na jewe Ala if irankunda, kaze mu kiganiro cyacu ari naco gwanyu kira. Mukwinjira mu kiganiro nyezina, tega matwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye gwa muri komine Muruta mu ntara ya Kayanza. Kuri mikro y'Ijwi rya Amerika rutubwira icokogwa kugira umwimbu ni wame wagabanutse ku neza y'amagara y'abanyagihugu. Ruganira na mugenzanje Haisa Liliane Inamahoro.
Bogerageza kuraba bakadushirira hagufi natwe bagiciro kiri hasi kugira ngo umurimye nawe agire icarose.
Bakugurura imijyango tukayigura nko muri bepe yale bagashira amatangazo ati mbuti robanuye yaje, aba ba moniteri bakadukurikirana.
nuko bo shira mu gisata cy'uburimyi imfashanyo ntizihere hari ya igashikira umunyagihugu ico kigo rero cikwiza imbuto gica coroherwa n'imbuto tugasha tuyonka izimbutse
leta ifata umugambi yuko yotunganya ati nubundi buri buri murimyi wese umunyagihugu nko kumutumba tumaroswa n'ibiro 2222 by'indobanure
kwa wala vitanga umashira hangwe wikaza vila dufashu. Vila hivilo banu ya changi nhaja tuliko tularima hivi harage wakatuzani hivi harage tukatera gila. Changi ngano tukabiba. Hivilo banu.
Akabani himiliza jo kudutembele bakaraba umuntu itonga fisi. Agachaba nukuyandikisha imbuto ukene ya zizo mara hano hao. Agachahu gurugu mojango leo kachugenda ukaguli imbuto.
Makazi duhani batulawe kukajisha ngubarawe yuko hobi kimenyani.
Boza baradutira kamo bakaturinganiriza ubwishaza tukaza turaja kubuguraho nkuko mu mesi yaheze twahitiye tuja kugurira ingano mu madepe yaye
Ikena ry'amasindimwa ni imwe mu mvo zigabanuka ry'umwimbu rimwe na rimwe ivyo bikava kwigwirirana gibisagara aho usanga masi atari make kandi amera yubakwamwo amazu iyindi mvo ni kena ry'amazi bituruka kwihindagurika gibihe nuko biri mu cegeranyo cibanki y'isi yose cyo mu mwaka w'2014 ikena ry'imbuto zirobanuye iraba intandaro y'igabanuka ry'umwimbu icibonekeza akaba ari ukusanga henshi izirimwa zitagishoboye gutanga umwimbu ukwiye nk'uko bimenyeshwa ni banki ijeje iterambere muri Afrika yo mu burengero BOD kugira ngo twumve neza ibijyanye n'igabanuka ry'umwimbu hamwe n'ingaruka zako ku magara y'abantu duha kanya mugenzanje Haisali Lian inamahoro adushikane mu ntara ya Kayanza atubwire uko vyifashe
Twebwe izo mbuto tutaronka n'agahombo kuri twebwe
Ukubura imbuto zirobanuye kuri mu bituma umwimbu utera ugabanuka mu ntara ya Kayanza ivyo bigaragarira ku iduga ry'ibiciro by'ibifungugwa ku masoko aho twashitse ku isoko riri ku mugwa mukuru w'iyo ntara ikiro cy'ibiraya cahora ku mafaranga 450 kigeze ku mafaranga 700 y'amarundi
imbuto irobanuye nta muntu w'umunyagihugu ayikubikije isho izoronka abantu bitwa ngo abagoronome bandi damashira hamwe mbere batari na burya abanyagihugu bacha bakora mu buhombe n'imbira mbere n'ubu uyi bavyagazimbuza
komine muruta yo mu ntara kama ya Mugamba isanzwe iri mu makomine yimbuka yarasubiye inyuma mu kwimbura abarimyi bamwe twabasanze basarura itomati abandi bariko bamarira gusarura ingano aba barimyi baremeza ko batagishimishwa n'umwimbu baronka bivuye ko batakironswa imbuto zirobanuye
na gahombo kuri twebwe kuko ntiduheza ngo dutere imbere twamaguca ingero ugasanga umuntu ariko arakorera igihumbi na atanu
uko kutaronswa imbuto zirobanuye gutuma bikora kuzobahambije rimwe na rimwe bakaja mu mitumba gusaba abafise imbuto bibaza ko ari nziza nk'uko bivugwa n'umwe mu bapfaso nitwayadze
imbuto nkoresha yandimye nk'uturaya mpiga mu misozi warimye nkapfa kugura sinimenya ko nguze byiza niko nguze bibi hanyuma nkasanga nahombye twondoza tukabutwa
iyo myidogo yuko taronswa imbuto zirobanuye ahanini bayerekeza kugisata izabu gisanzwe kijejwe kugwiza imbuto hamwe n'ubuyobozi bw'uburimi n'ubworozi mu ntara DPAYE ari nabwo buheza bukabashikiriza izo mbuto aba barimyi bavuga ko ni izo mbuto zirobanuye ziramutse ziboneka zidaheza ngo zishikire umunyagihugu mutoya ahubwo zica zihabwa bifise ahandi naho ntibamenye icisunzwe mu kuzitanga nk'uko bivugwa n'uyu murimyi Nirambona Eduardo wo ku musozi myugariro
hagati y'abanyagihugu na izabu tubona ko hari sase nike bidashoboka ko twizigira izabu umuntu wese yitwa ngo ni umunyagihugu uwo nta jambo ashobora kugira muri pepe ya lecinkwe izabu abantu bajejwe indimo ubu unya mwiyi ikomine yacu utibaye ko ngukoresha ubwenge imana yaguhaye nta muntu wumva ko yogukunda kugira ngo uzotere imbere
ibigo bigwiza imbuto ntibigikora bishemeye aho ni kuva aho intambara yo mu 1993 itanguriye mu gihugu nk'uko amakuru dukura mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kayanza bimenyesha ivyo bikunyugwa nuko imbuto zirobanuye zigize ngo ziraboneka ziba zizimvye ubukene bw'abanyagihugu bugatuma badashobora kuzigura ku ruhande rw'igisata kijejwe kugwiza imbuto zirobanuye izabu kimenyesha ko abanyagihugu batari bakwiye kwidogera ico gisata kuko coco kijejwe kugira ubushakashatsi amazi kubitegwa kikarobanura imbuto ku rugero ruto ariko ibijanye no kuzigwiriza abanyagihugu ni igikorwa cy'ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi DPAE nk'uko bivugwa na Gilbert Nduwayo arongoye igisata cha Izabu mu ntara ya Kayanza
Iyo mbuto irobanuye ivuye muri za umunyagihugu ntashobora kuyironka ni ukuvuga yuko izo mbuto guze bamaze kuzigwiza ku rwego rwa kabiri igiciro gitezwa kugabanuka rwego rwa gatatu kikagabanuka ni ukuvuga ko ziza gushikira umunyagihugu igiciro cyamaze kugabanuka kitagiye kuri ca giciro ca izabu kuko umunyagihugu wese ntiyo gumagenda muri izabu kurondera ama prebaz n'ibyo bakunda
abasanzwe bafasha abo banyagihugu kubijanye n'uburimye ku mutumba abo bita abafundi bindimo baremeza ku imbuto zirobanuye zitakiboneka Melance Nyandwi ni umufundi w'indimo wo ku mutumba Karunyinya avuga ko atansigurishemeye baronswa muri DPAE yikena yizo mbuto zirobanuye
twebwe abanyagihugu badutumye muri DPAE twebwe ntangorane bigira batubwiye aho zuba zihakata bira barimi baca bagenda mu isoko bakigurira kabutumwa kibiraya ari gihe sanga baguze ibiraya bitameze neza bigwaye bigacha bipfira mu murima hamwe mu nyagihugu atashobora kwimbura nkuko yabishaka
abagwiza mbuto zirobanuye bamenyesha ko bamari irambi bagiye kuzirondera ivyo bibasaba uburyo bwinshi vyonge bakatakariza umwanya munini nkuko umwe muri bo Charles Mbonankira abitwiganira ariko kandi no gushikira barimye bice mu mashira hamwe ni kibazo ahani mu gihe amashira hamwe avuka ariko atabandanya akora mu gihe atamugambo uri kuraharangurirwa nkuko buramatari w'intara ya Kayanza abinegura anisenda yizeye buramatari wa Kayanza ahamagarira barimye kwitunganya mu mashira hamwe
turahimiriza rero abene gihe koko kwijukira uja mashira hamwe kurimira hamwe kugira ngo umwimbo wagwize nizo mbuto zishobe kurikirana bisaba yuko rero iryo shamwe riba rironse imbuto rikurikirana kugira ngo nibaronka nabo nibimbura imbuto nabo bashobe kuzigurisha zimeze neza bagira amateka bagenga bagire utugera tukuziganya
tumenyeshe ko mu gihugu cyose ibice bitarenga 15 ku ijana vy'abarimye ari bo baronswa imbuto zirobanuye
Amareta ahamagarirwa gushiraho no gushira mu ngiro imigambi yo guteza imbere uburimyi umugambi wo guhimiriza no gutanga imbuto zirobanuye wa leta y'igihugu cha Burkina Faso agati y'imyaka y'ibihumbi 2010 n'ibihumbi 2015 watumye abanyagihugu batari bake baronka ibifungurwa bikwiye nkuko bimenyeshwa n'igisata cha ONI kitaho uburimyi FAO muri ico gihugu amashira hamwe yigenga nayo yofasha mu gutanga ibikoresho inyigisho bene imbuto zirobanuye zigwiza umwimbu abarimye nabo bakaba basabwa gushira mu ngiro inyigisho baronswa no gukoresha neza ibikoresho bibafasha kugwiza umwimbu nkuko bihanurwa nishira hamwe byo mu Faransa gitaho kugwiza umwimbu ADPS kugira ngo twumve neza ibijayi nigabanuka ry'umwimbu hamwe n'ingaruka zako ku magara y'abantu tega matwi ikiyago twagiriraniye n'umuyobozi ajejwe uburimye n'ubworozi mu ntara ya Kayanza Godefroid niyo nizigiye aganira na mugenzanje Kaisa Liliane inamahoro
Godefroid niyo nizigiye ndabaramukije
baramutse
abo twayaze ntibazi ica ico imbuto zirobanuye mbige ingorane ihagaze
imbuto yo mu isoko n'imbuto irobanuye ibiciro sibimo mugabo abarimye nabo ko bisaga bari bikiye utwo mu kimuga bagaca urumenga ntibakende kumenya imbuto zirobanuye baraziza ahubwo ikibazo n'igiciro
ngerageje kubumviriza ahubwo umenga ariho ukwitiranya izo mbuto n'ukubera iki
niyo ugiye kubagirisha inama ku mitumbi wabo benshi ntibita bamanama bagaca binumira cyangwa bagaca bahenda
ubuyobozi murongoye none buri mu bafasha mu gutanga imbuto zirobanuye
nacyo cyari cyo tujejwe dutanga imbuto zirobanuye ibitoki bya kijambere turatanga n'ivyamwa
abo twayaze baridoga yuko badashikirwa n'izo mbuto zirobanuye agahaze karihe canke muziba amufatiye kuki
tura umuntu afise ahantu twipfuza heza kugira nawe azahe abandi mu nyuma
abafise amatongo mato mbega nabo guheba
oya nabo baheba cyane cyane duha umuntu afise nk'ice cyihe gitare n'iburiburi kugira nawe abarinyi bacha baza baraza kurabira iwe imbuto zirobanuye bamwe bavise udutongo duto duto bakazoshikirwa wa wundi bimwe byeze agashara babaha duke duke ku mutumba
mubona gute kubona abanyagihugu bariko batera imbuto zitarobanuye
bituma n'umwimbu twe twiteze ugabanuka.
Ni gute mubona ko umwimbu uzogenda uno mwaka mu gihe atambuto zirobanuye zatanzwe ku rugero rushimishije?
Umwimbu twari twiteze ntuzoba neza kuko haraburamwo imbuto zirobanuye uzohaba mugabo utari ku rugero rushimishije.
Biraboneka ko hari umwiheburo kubijanye no kuronswa imbuto zirobanuye, mbega ngo banemesha gute?
Abagwiza mbuto bagiye kugwira rero bazobigwiziriza ku mitumba hafi y'abarimyi ku makomine guhera ubunyene. Ubwo buryo bwo kwaka imbuto imbere y'igihe bizotuma wari wese imbuto akeneye azironka.
Nyonivyo kureke mutari mwabigize hakiri kare ntavyo mwari muzi canke agahaze kari hehe?
Ntavyo twari tuzi kuko nibishasha.
Godefroid niyo nizigiye murongoye ubuyobozi bw'uburimye n'ubworozi mu ntara ya Kayanza. Ndabashimiye.
Yego mwe nayo ndabashimiye.
Arakoze Haisa Liliane inamahoro kuri ayo majwi nico kiyagwa dushikirije. Tumira mate gato mukumviriza indirimbo ihayageze kijumbu iririmbwa na Dr. Claudio. Abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cijwe rya Amerika. Uno munsi tukaba turiko tuyaga ibicaye n'igabanuka by'umwimbu bene ingaruka zako ku magara y'abantu. Gwaruka ntimurambigwe, gume hafi y'amaradiyo yanyu. Uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe no mutumire wacu muganga Anita Munyana. Uwo nawe akaba ari hano muri studio zacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
None uku kutafungura neza ubwo ntibituma namarari hahaza umuntu gusumba ko yohaza umuntu ajya neza.
Umwazi ko abantu bafungura nabi bakarugwa n'ingwara zitandukanye nk'igitunu eka namararia nuko nyene, kuko isanga wa muntu atacashobora kwigwanira kandi ugasanga ayigwara kenshi kuruta wa wundi afungura neza afise amagara meza. Mbaza ndakwishura.
Muganga Munyana, kugwara amibe nyishi ikabura umuti uko gufungura nabi nibyo byo babintera amibe.
Si kugwara amibe gusa, gufungura nabi bituma umuntu agwara ingwara zitandukanye zakwashi kubana hama n'abakuze. Birebonekeza ubunya abantu bakuze bagwara ingwara gufungura nabi hama zizatuma habi inkurikizi z'ingwara arizo ku mubiri eka amibe zozo ntizobora kuko usanga afungura imfungurwa zitagiriwe isuku zibereye.
Gwaruka ntimurambigwe n'ubunyere muganga Anita Munyana arashishikara kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Nijya miti tubama twakoresheje mu kugwanya nk'ubukoko bwateye nk'ibiterwa tubwira yuko ngo nabyo nyine bigira ingaruka mbi ku magara y'umuntu bashobora kumbarira akajya byo bimeze.
Ahubwo ijya miti irafasha cyane gose ubwa mbere kugira umwimbo ube mwiza utatewe n'uturwa dutandukanye ngo dutume n'ivyo vyimbugwa biba bibi. Kandi n'ikindi mukwiye kumenya nuko ijya miti iba poma mu ndimo ari miti iba yasuzumwe iba yizwe ku rugero rwo hejuru kugira ishobore gukora igikorwa igenewe. Mbaza ndakwishura.
Yonye kanyako kwa muganga ntibishoboka umuntu kubera gufungura nabi agakama amaraso.
Ivyo vyo biri mu nkurikizi yo gufungura nabi kuko murazi yuko umubiri wacu usaba ingaburo zitatu: ndema mubiri, sanganyangaburo na ntanga nguvu. Rero adafunguye neza na cane cane atarondeye muri za mfungurwa nkenerwa kugira aronka amaraso akwiriye inkurikizi niyo. Rero mumenye yuko gufungura neza ari yo soko kugutakama amaraso mu mubiri.
Eke jombo ne chete, eke jombo ki rajosh, eke jombo ne ve, eke jombo yo, eke jombo yes, eke jombo get a rapeti la la la, eke jombo wa, eke jombo yes.
Ikiganiro nikira cijwe rya Amerika n'ubunyere muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo ugaruka rumutura. Tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
none isombe nirengarenga twashaka mu rutandukanize mutubwire ikintu gitanga maraso cyane mugihe twa twagwaye twakaba maraso
ivyo byose bavuga ko bijya mu mukwi w'imboga ariko burya imboga nziza zibereye zitanga maraso kandi abaganga bahanura abagwayi babo gufungura ni imboga ibita epinard irengarenga ariko irayisubirira iyo itabonetse canke hari usanga kuko abantu bafise uburyo buke bagirirengarenga nyinshi bakavanga n'utu epinard iruhande kugira ubwa mbere byose bifashe mu mubiri kuko irengarenga nazo nyene zirafise ico zifasha mu mubiri ico mumenya nuko isombe nta ruhara runini zifise mu gutanga amaraso kenshi bazifungura kugira bahindure umva kandi kanovera
mbaza ndakwishura
ngiyo mwomba tufisika ngwara mozaike ngiyo gifunguye cyane kiragutera ingwara mu mubiri
none ntumva yuko ubwa mbere muriye umwumbati utameze neza nankeka yuko uko mu burya cyane kandi muzi yuko utameze neza mugira inkurikizi ku mayagara y'umuntu wese rero imyumbati iba yatewe n'ingwara ya mozaike mukwiye by'ukuri kwishira uruhande hama mugaheza mukarondera mu mwimbo wundi yuko mushaka kuronka imyumbati
Jumbo ne chacha koje je master sila eke jumbo ne chete ke jumbo ki radio shake eke jumbo eke jumbo eke jumbo pizza
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahayu gwaruka n'ubunyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza karo karirimbo gayagize ikijumbu karirimbwe na Dr Claudio Jambo abanywanyi bacu ari mabayi agashima ko tumubariza muganga Anita Munyana igituma iyagiye ku mwanda muto ababara cyane mu gihimba cirondoka muganga Anita Munyana duhera inyishuye munywanyi
munywanyi w'imabayi mu bwa mbere ico kumenya coco nuko mu mwanda mutoyi umuntu awugira aterika ababara urinze wumva utangwe kubabara nuko hari ikintu kitagenda kandi yaba bikunda gushikira kenshi na kenshi nuko ushobora kumaze igihe kinini ubigendana utivuza ico no guterera nuko ukwirukira kwa muganga bagaheza bakagutuma igipimo cyo gusuzuma umwanda muto wawe niho bazoheza bakamenya ukuntu bagukurikirana urakoze Eke jombo kirajoshe chane, eke jombo turage kunda, eke jombo kirajoshe chane, eke jombo ya turage kunda. Eke jombo, eke jombo, eke jombo pizza.
Muko musanze mubizi, ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubyiye iki? Ahugwaruka rutanga isiguro ku myibuse y'abasokuru. Uno munsi uvuga uti ingoma igoye kuyiba, hagoye aho uzoyivugiriza. Bikubyiye iki?
Urashobora gutwara ibintu mugabo bikagora aho zobikorera
bikubwiye iki
vuga ko yo wivye ikintu kagitwara haraho ucubura ugikoreshereza gacha bagifata
bikubwiye iki
ingoma nigoye kwiba igoye ahivugiritswa iyo utwaye ikintu kitari ci wawe cyangwa ucivye biragoye kugira ngo uronke aho gikoreshereza kuko kitari ci wawe banyaruka kugifata
arabitoye
Ndashimiye mwebwe mwese nari ko muradukurikirana mu kiganiro kira. Uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye n'igabanuka ry'umwimbu n'ingaruka ku magara y'abantu. Nshimiye Haisa Liliane Inamahoro yafashije gutororokanya amajwi nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise icyo muterera canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri burundi.voa@gmail.com canke mutwakure kuri 68 319 151 canke kuri 75 904 971 kuri mikro mwari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda ndabaseze mvuga nti naho ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
turabashimiye bagenzi bacu mu Burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isaha.